Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi bitwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cacu amakuru Westatu Kaburungu, Radio Yacu VOA Kaburungu.com. Miriwe neza nshuti mwese namwe bakundira Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cyo munsi turaganira n'abafasoni babiri bo mu Burundi ku mugambi ushyigikiwe n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi cyitwa ONUFAM, gifatanije n'ishyirahamwe ya Jap Africaine, ishyirahamwe y'urwaruka nyafurika rikorera mu Burundi, ishyirahamwe Flambeau de la Vie et Action Burundaise pour l'Afrique, hamwe n'ayandi mashyirahamwe akorera mu Burundi. Uyu mugambi rero ahanini ufasha abafasoni n'abakenyezi gukomera ku rugamba rwo guharanira amahoro no gutsimbataza ubumwe n'umwumvikano mu miryango. Use kandi intumbero yo gufasha amashyirahamwe ahanira hagati y'abakenyezi hamwe n'amashyirahamwe abaha ubumenyi mu bijyanye no kwishingira imitahe no gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'abafasoni babiri bagize uruhara mu nyigisho zitangwa n'igisata ONUFAM mu Burundi kugira batubwire ubumenyi bamaze kurahura, ukuntu babukoresha muri iki gihe, hamwe n'ukuntu babusangira n'ayandi amashyirahamwe hamwe n'abakenyezi muri rusange. Turi kumwe na Jenny Jandier Uwimana ari Muyinga. Muraho mufasoni Jenny Jandier Uwimana.
Muraho,
murakomeye.
Ego cyane.
Ni cyiza cyane rwose. Jenny Jandier Uwimana arongoye ishyirahamwe ryitwa Stop of Violence Basée sur le Genre, guhagarika ubugizi bwa nabi bwose bufatira ku gitsina. Turi kumwe kandi na Virginie Mamirambona, vice présidente wa coopérative yitwa Haguruka Dukore ari Mutimbuzi. Uraho nawe madame Virginie Mamirambona? Ni byiza cyane rwose. Ikaze wafasoni rero mwese mu kiganiro cy'Ijwi rya Amerika muri sanga. Reka dutangwe kuri wewe Virginie Mamirambona, mu ducire ku mayange inyigisho mwagizemo uruhara muri uko kwezi.
Inyigisho zasanzwe zatugirira akamaro kanini cyane, aho duherereye mu kibazo ndetse no mu mashyirahamwe politiki.
Madame Virginie, ndumva ijwi ryawe ritameze neza cyane rwose. Kadusubire kuguhamagara ushyire telefone hasi, telefone ivuga nabi. Reka rero tuje kuri madame Jenny Jandier Uwimana, nawe nyine yaragize uruhara muri ayo mahugurwa, izo bikorwa byo gukarisha ubwenge bw'abapfasoni cyane cyane n'abakenyezi. Nagira mutubwire amajambo make, mutubwire uruhara mwagize cyane inyigisho mwakuye muri ayo muri izo nyigisho.
Igome nk'uko ishyirahamwe serukira se Stop of Violence Basée sur le Genre, guhagarika amabi afatiye ku gitsina, tubishyize ku migwi y'abakenyezi
ajate yaradufashije cyane mu gukinga no mu gutatura amatati mu mashyirahamwe kandi twarize ku bijyanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina turongera turiga ukuntu two kwiteza imbere mu kwicunganiriza imigambi ajyate nyine yaradufashije mu kwiga ukuntu two kwitaho abandi bakenyezi bagenzi bacu bahuye cyangwa bashikiwe n'ayo mabi.
Murasha kutubwira ukuntu muhora musangira ubwo bumenyi n'abandi bafasoni eka abandi abakobwa nabo nyine bahanzwe n'ibyo bibazo baba nko mu bice bitandukanye by'igihugu.
Akenshi ingene twifatanya nabo uko ukuntu twashinze amashyirahamwe ku mfumba izi nyigisho turonka tuca tugenda tukazibasabikaniriza kandi turabona akamaro mu ngo cyane cyane duhereye ku ngo z'iwacu twebwe nyine kuko nta utanga icadasise twebwe nyine ubwacu turabona ko harimo akunguko muri ibi bintu bijyanye no guhagarika amabi akorerwa abakenyezi hanze yaho mu mashyirahamwe iwacu tuza tukabigisha abakenyezi bagenzi bacu inkumi hari abapfakazi baba baramaze batagifisha abagabo bose tukayaga tukaraba ukuntu twogerageza kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina.
Turagaruka kuri ayo mabi mu tubwire ayariyo ariko imbere yaho reka duhe n'ijambo kandi turabona ndabona madame Mane yambona yasutse ngaha twasubiye kumuhamagara ku murongo nibaza ko umurongo umeze neza cyane rwose nashaka namwe mutubwire nduciye ku mayange izo nyigisho zose mwakuye muri ivyo bikorwa bitunganywa na JAP ifashijwe na Onifam.
Inyigisho JAP yaturonkeje baratwigishije gutatura amatati bidaciye mu ngingo barongera baranatwigisha imvugo iremesha kudakoresha imvugo ikarishe baratwigishije kandi gukomeza intwari ibereye mu mashyirahamwe duhurikiyemo mu ntumbero yo gukinga amatati yo kwaduka muri ayo mashyirahamwe baratwigishije kandi no kwitunganiriza imigambi yacu aho hagati nyine mu makoperative dusanzwe turimo.
Muri izo nyigisho zose mwaronse madame Manirambona mwarabonye ko hariho ibintu ngirakamaro mushobora gukoresha mu buzima bwa minsi yose
cyane rwose akamaro twarakaronse duhereye ku ibyo byo gutatura amatati rero sinari nzi ingene bashobora gutatura amatati narashobora gushikira ahantu abantu batashye hajamo nkakokeza kugira ngo bakomeze kurwana ariko aho mariye kuronka icyumvisho bya jape narashoboye kumenya ingene bashobora gutatura amatati ubu nshoboye gushika ahantu bariko baratata ndamenya ingene bashobora kubatatura hama abantu bagasubiza hamwe.
Ndumva umurongo utaramera neza cyane rwose ariko niba hari iradiyo yobiri hafi yawe cyanke televiziyo uyegere kure nibaza ko uwo murongo uza kuba neza gatoyi.
Oya nta radiyo ndiko kandi nta na televiziyo ndi impande yayo nibaza ko ari ikirere kibi kubera hazinduka yarazimvura.
Birashoboka reka tugaruke kuri Jeannie Janvier Uwimana mwabuze amabi akorerwa abafasoni n'abakenyezi mu majambo make ayo mabi nk'ayaya.
Ego twarashoboye guca ku bwoko bune bw'amatati muri izo nyigisho twaronkeje hariho amabi afatiye mu gusesereza umubiri w'umuntu hariho amabi afatiye mu gusesereza umutima hakabaho kandi n'amabi afatiye ku butunzi hamwe no gufatwa ku ngufu n'ayo mabi n'ubwo bwoko bw'ayo mabi twashoboye kubona.
Mwihweje murabye ivyo mwakuye muri izo nyigisho muayo ivyo ayo manama batunganije murabona ko nko mugerageje mukaba ayo mabi akorerwa fasoni murabona ko mwaronse ubuhinga bwo tuma ayo mari agabanywa cyanke mukumbisha abayakora ko batizo kubigira umuzi ego
cyane cyane nko kuri ibi bijyanye no gusesereza umutima cyangwa amabi afatiwe cyane cyane ku butunzi twarasanze nko mu ngo kenshi barakunze gupfa ubutunzi baratunze nk'ihene umushinga ntahe akayigurisha batabyumvikanye ko n'umukenyezi wiwe hakaca haba amatati asanga hamye induru mu ngo no mu miryango rero ngaho baratwigisha ingene natwe abakenyezi dushobora gukura amaboko mu mpuzu nimba ari igitungwa tukagitunga ari nayo hangiro twaciye twiha mu mashyirahamwe wacu tukaca dutangura ibyo korora udutungwa duto duto kugira natwe tuze turasahiriza ntitugume tubona yuko umugabo ari wagenda guhaha hariya umugabo ari wajya kurondera yataha byose tukaguma tubitezewe kajya natwe muri ayo mashyirahamwe tugahimiriza abandi bakenyezi kujya mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hanyuma nabo bakagira agatungwa batunze ku buryo bashobora gufasha gusahiriza mu bijyanye n'umuryango icyo rero cyarashumye dusanga ku bintu bijyanye n'ubutunzi bigabanuka hanyuma turanabafasha tukabahanura tukaberekerera ingene bobigenza ingene botunganya ubutunzi buba buri mu muryango baba bafise mu muryango dubicishije muri kwa gutatura amatati hadakoresheje ingimba bimwe nyine twafashijwe na adati mu kutwigisha
Madame Virginie Maniambuna murashaka kutubwira ikintu nyamukuru mu bushobora kuba mwarakuye muri ayo izo nyigisho mwagiye muraronka
ikintu nyamukuru zo nashoboye gukurayo hanini nashoboye gukura ingene nshobora gutunganya imigambi y'ishyirahamwe tuba ndongoye narashoboye kukwigisha abandi urundi rwaruka turi kumwe abakenyezi n'abigeme bene dushobora kwitunganiriza imigambi yacu mu makoperative yacu duhurikiyemo kurya usanga nk'umudamu atashe muhira agasanga reka asaba nk'umufasha wiwe amafaranga akayamwima ariko mwako kantu nyine twakiriye muri koperative twashyize hamwe turatanga uburyo bwo kuguranana kugira ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ashobore kuronka icyo kintu cyose aba akeneye ikindi kintu nashoboye gukuramwo narashoboye kumenya ingene nshobora gukoresha imvugo ibereye kuko kera sinari nzi ingene nshobora gukoresha imvugo ibereye nasanga nyine ndi kumvuga amajambo ashobora kubabaza umuntu ariko ajape ifatikanijwe na onifame bo bamariye kuza kutwigisha izo nyigisho baratwigishije imwe dushobora gukoresha imvugo ibereye ni nayo mpamvu byanatumye imigenderanire yanje hagati yanjye n'abandi bo mu kibano ihinduka cyane kubera izo nyigisho
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Nk'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Idrissa Bakungu muri aho Idrissa Bakungu
Ndaho neza mwiriwe neza.
Nabe neza muri hega mutwibutsa aho muri?
Mire ya di Kigali mu Rwanda ruya no karuruma kubera mvura.
Byiza cyane rwose.
Yego.
Murasikiraje mu byo tuvuga ku nyigisho abafasoni n'abakenyezi mu Burundi ba baronka inyigisho zitegurwa n'ishyira hamwe ya JAP hamwe n'ibiro zishyira hamwe mpuzamakungu onifame tuga ku ijambo ikibazo cy'imvura.
Yego nge mbabaje kubashimira kuri izo nama nyine bakoze ni ukuvuga ngo nge mbona mshimira nyine abategarugori kugira ngo ni inama nimba ndababwira kugira ngo babashe gukora nyine biteze imbere babashe gukora biteze bakoze n'abana babo imbere ndetse n'igihugu ndetse na Afurika ni ukuvuga ngo igitsina gore cyose kigomba guhaguruka tugakora kandi noneho kigafashwamo n'aba bagabo b'abagabo babo bakabaha uburenganzira kugira ngo babashe kubana neza n'umutima mwiza urabona ko ingo z'iki gihe zifite ibibazo byinshi harimo izisenyuka n'izindi n'abandi bakicana kubera nta bumwe baba bafitanye hagati yabo babiri njye ndabisabira ko babana neza kubera ngo baba bagiye gushingira kujya barambagizanya bumvikana mu ituze mu mahoro neno byazabamara kugera mu ngo zabo bamara kubyara rimwe kabiri inzangano zigatangira zikaza hagati n'amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore ndabije ndabisabira ko bajya bashira hamwe bagatunza kandi buri muntu wese akumva ikibazo cya mugenzi we urabona kandi nabo mwisabira n'abamama bacu bubahe bakore imvugo nziza bubaha abagabo babo bakunda abagabo babo bahuze bahuze bakwiye kugira ngo babashe guha akarorero b'abana baba bakomotseho ndabisabira ngo bareke ibintu by'amakimbirane kugira ngo bahe abana babo akarorero keza kubera ngo iyo bashwanye hagati yabo bombi babiri abana nyine ntandero baba bafite kandi babana nyine niyo umwe apfuye niyo umwe nyine atandukanye ingeso ziba mbi cyane ukabona abana bagiye mu muhanda ukabona abana babaye indaya kandi atari byiza kandi biturutse ku babyeyi ndisabira ababyeyi ko twahuza kugira ngo tubashe duharanire ko abana bacu twabaha uburenganzira bunoze
murakoze
ndisabira na leta rwose nihaguruke rwose za minisiteri zishinzwe uburenganzira bw'abantu bakuru nyine bagashyiraho amatsinda nyine bakangurire imiryango irimo irasenyuka ku bibazo bitandukanye cyane
ibyiyumviro byiza Idrissa bakongureka tusabe Jenny Janvier Uwimana agire icyo avuze ku izo mpanuro mutanze izo mpanuro zaba zijyanye n'ibyo mu maze iminsi mwigishwa
Nigome murakoze cyane uwo muvukanyi arakenuye cyane ku mpanuro aduhaye kandi birahuye n'ihangiro twifuza gushikako twifuza yuko mu ngo hobaho amahoro amatati amakimbirane akavaho burundu nk'uko twagize ishyirahamwe Stop of Violence Basée sur le Genre guhagarika twifuza ko byohagara ego kandi izo mpanuro duhaye kenshi mu ngo iwacu muri aya mashyirahamwe turabona abo turi kumwe izo nyigisho barazitwararika cyane ku buryo tubona ko hariho akunguko ziriko ziratuzanira muri abo banywanyi bo mu mashyirahamwe na cyane cyane na jewe kuko turabihurizako n'uwo twubakanye
madame Virginie Manirambona namwe mugire icyo muvuze ku kimbiro cyashikirijwe n'umunywanyi Idrissa Bakongo
Sena tuzo nyigisho vrema nubisetza sihuye nivyo ajaka ariko atwigisha na cyane cyane nazo nagomba guhamagarira abapapa aribo abashingantahe bo mu ngo ko baba bakwiye gutanga uburenganzira ku bana b'abigeme cyangwa abakenyezi bakabaha uburenganzira bumwe n'abana b'abahungu ko iki gihe tugezemo abigeme nabo nyine barafise uruhara ntangere mu muryango izo nyigisho vrema yatanze nizo natwe nizo twama turiko turigisha abandi abo turi kumwe mu mashyirahamwe ndetse no mu kibano aho duherereye kandi turanamushimira cyane
Madame Jeannie Janvier Uwimana igihe cyose yabaye gushaka guhindura ukuntu ibintu byari bimeze mu muryango canke mu mihana mu kibanyi usanga kenshi na kenshi haba ingorane nta ngorane mugira igihe cyose mu zanye ivyiyumviro bishasha by'ukuntu abubakanye bo kubana
ingorane turazigira kuko hari igihe udusanga muri uko kubana k'umugabo n'umugore harimo kameremere y'umuntu ugasanga nk'umugabo hariho ibyo yishyizemo muri we ngo jende umugabo nije ntegerezwa gufata ijambo hano mu rugo nije mfite ijambo rya nyuma ku buryo usanga biriko biratugora niyo bishyitse tukagenda gufasha muri ayo makimbirane ariko turabazana buke buke tukaberekerera twifashishije izo nyigisho za jape buke bagateba bakabona ko by'ukuri umukenyezi nawe ari n'ijambo hari n'igihe biva ku mico gasanga n'umukenyezi ariwe avuga ati jewe mu muryango wacu twe turi vugira ugasanga babi bakuye ayo matati ku bintu bidafadika rero twebwe ingorane tubishyize tukazigira turabigisha buke buke kuko biragoye guhindura umuntu kuko muri izo ngorane muri ayo matati hari n'igihe usanga ari nk'abana babigeme ku babyeyi babo bikanka hanyuma twashobora kubimenya tukagenda tugahanura ariko buke bigateba bikaja mu ngiro twishimikize izo nyigisho twaronse.
Madame Virginie Maninambona, mwebwe hari ingorane mwe muronka mu gihe muriko mushikiza byimbere bishasha by'ikuntu mu kibano byogenda?
Yego, ingorane nazo kenshi iyo ugiye kubwira nk'umupapa ati nyamara umuntu wamurenganije mu buryo kuko utari kuramutunganiriza neza uko abishaka ukatusanga ariko aratera induru ariko rero natwe mu kuntu batwigishije cyadukoresha ya mvugo ibereye ya mvugo iremesha ya mvugo idashobora gutuma umuntu yumva ko ababaye muri we bukebwe nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ntushobora guhindura umuntu ubwo nyine turahanura uyu munsi tubonye bidakunze tukagenda tukazogaruka ariko bukebuke tugasanga bya bintu twasabye wa mwigemeya twitura cyangwa wa mukenyezi tugasanga byose byagiye ku murongo yabikoze dukoresheje za nyigisho ajake yaduha ifatikanije na onifani
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas Ndwayo muriwe neza muratwumva Silas
yego ndawumva
muri hehe muherereye he
muherereye ubundi ujumbo
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imviro
yego ibyo kino bivuga ko
yego
imaze hagati y'abantu babiri nta n'umwe adakeneye iyo nzu yose barakenera neza
duga ku ijambo turakumva bandanya
nta n'umwe adakeneye iyundi bose barakenera neza niyo mpamvu rero bakwiye kubahana kenshi bagakurikiza inyigisho baba bahawe n'abantu kuko kenshi hakunze kuba hari oruganize amaforomasiyo menshi bisaba ko n'imiburiburi baza baragendamo kugira ngo bijye kubahana nino nta agace umugore n'umugabo nta muntu urwaye igihe adakeneye iyundi nacyo gituma nyine bakwiye kubahana bose bakurikiranye umwe akumvira iyundi n'iyundi akumvira iyundi kenshi mba n'abaterera.
Murakoze Silas Ndwayo. Reka tugaruke kwa Madame Julie Janvier Uwimana. Mwatubwiye mu nyigisho muronka muraheza mugasubira mu ntara zitandukanye mwebwe imuyinga ibintu mubwira cyane cyane abakenyezi canke abafasoni ku bijanye na bwa bwoko bune guhohoterwa bakorerwa ni nk'ibi ikibazo cerekeye iyo muvuye muri ayo mashuri muri ayo muvuye kuronka izo nyigisho mukaja mu ntara mubamwo ibintu musigurira abafasoni tufatiye ku mabi mwavuze y'ubwoko bune akorerwa abafasoni ni nk'ibi ibyo usanga batari basanzwe bazi ni nk'ibi
ibyo dusanga cyane cyane batari bazi ni nko kuri ibi byo gusesereza umutima aya mabi akorerwa abakenyezi afatiye ku gusesereza umutima kubera turasanga hariho abakenyezi benshi bagwara ukaza wumva ngo gwaye umutima kubera byanse ibyo abayemwo byamunaniye kuguruka ngo abivuge ikamunanira kuguruka ngo abivuge aronke impanuro aronke ingene yigenza muri ibi rero navyo vyo gusesereza umutima n'igihe usanga umugabo amurya umutima yashika muhira akamutuka kandi we wabona ko yagerageza mu bikorwa akamarika aramutuka ntacamaze hanyuma ibiri mu rugo akabigurisha ntamubarire cyangwa umugabo akagura nk'amatungo hirya no hino ntabimenyesha umugore wiwe muri icyo gihe nk'umukenyezi wiwe yari karabyumva nk'abandi bantu babivuga terega umugabo waraheruka kugurisha aha cyangwa umugabo wawe yaraguze ikiminsi ariko ntiyakubariye umukenyezi akababara akagendana ibikomere ku mutima rero ngaho twasanze batabimenya cyane mugabo tumaze kubugurukira tukababarira teregize nyine ayo n'amabi mukoregwa mwamukwiye kubivuga hanyu mu mugabo wawe tukamuhanura n'abandi n'abandi bo ku ruhande bakamuhanura bakoresheje ya mvugo ikababaza iyo byamaze kuba umurengera niho tumwereka aho yitura bobumviriza rero ubu turabona ko harimo akunguko kuko ubu barumvikana bakavugana kandi kenshi byarava nko mu kuntu umugore aguma ari muhira ntarondere nawe gukora igikorwa cyo kwiteza imbere akamari karasabiriza rero umugabo akamari karabimuhora ati wowe n'isi yose ni jewe iyo nze abaririza abana bakeneye usikumbarira ukeneye ibi ugasanga umuntu rero yaratunguye ayo mabi rero ntibakunze kuyamenya ariko ku kuntu tugenda turabigisha turabona abakenyezi bariko barivako bakagaragaza ako kababaro bafite bamaze kukagaragaza rero bakaja hamwe n'andi birahera burundu
Madame Virginie Manirambona intambamye muhura nazo igihe muri ko burasigura ibyo bintu bishasha ku migenderanire n'uko mibano mu bubaka bakanye canke mu miryango mu mihana ingore muronka nk'izihe nta bantu bashaka kuvuga ko muri ko muragumura abafasoni
ingorane tubura nazo abashinganahe kenshi batubwira yuko tuko turatuma abo bubakanye bagira amanyama mu gihe tuko turabahanura ariko natwe tujya tubabwira ati ntabwo ari kubashira amanyama kuko ariko ngo nabo baba bashaka kubaganza mu ngo zanyu ahubwo tuko turabigisha kugira ngo nabo babone amabi bakorerwa mu ngo aho abo bubakanye babagirira rero kacu usanga tuko turashwana n'abo bagabo ubu twaba dukwiye kubigishiriza ngo abagore babo ibintu bimeze kuko hariyo abagore benshi uri kubabigisha bababaza ati mbega ibyo bintu bigira gute ntubitangura gute tukajya tubereka ingene bobikora bakwiriye ingene bohana amahoro mu miryango yabo ingene badakwiye kuza barakoresha imvugo ibabaza bakoresha imvugo ibereye mu miryango yabo ikindi duhura nacyo babagabo nyine baca batangura kudushwanira bakadutuka kenshi n'abagabo nabo nyine barakwiye kurunda inyigisho kugira ngo bumve ko abantu baba bari kubarigisha abadamu babo ko atari abantu baba bashaka kubashyira ngo kubateramo amanyama ibyo bintu nabyo nyine ko hari abagabo barakwiye kubitahura yuko umukenyezi cyangwa umwigeni nawe nyine afite uruhara ntangire rwo kuja mu mashyirahamwe n'abandi bwo guhanurwa na mugenzi we akamubwira ingene akwiye kwitwara mu miryango
Madame Eugenie Janvière Uwimana muri ayo muri ibyo bikorwa byo kubakarishiriza ubwenge hariho kandi ukuntu mwiga kuba abagwizatunga uyo n'umwuga mu bisanzwe abafasoni batabura bakoramwo ibyo mu byakira gute canke abandi bafasoni muyaga mubiko mubigisha gutangura kwitunganiriza nk'imigambi babyakira gute intambamye ziba zirimwo n'inzira
intambamye kenshi dukunze gusangamo iyo umukenyezi ukaba uri kuragira imigambi yo kwiteza imbere n'abandi bakenyezi bagenzawe hari igihe babona ko umenga urihuriye uri umugore yigaba banabona ahubwo kuremesha ibiganiro cyangwa ushobora kwigisha izindi ngo nk'uko mugenzanze Virginie yabivuze turahura n'ingorane cyane ibi rero kenshi biduhamagarira kuba abagwizatunga hari aho kenshi dusanga abagabo batemerera abakenyezi kuko batabavuga bati uwo mukenyezi niyabijyamwo azoca ndenge uwo mukenyezi niyaronka amafaranga nsumbije azoca ngaya gutse rero gasanga nyene emwe biraza ingorane biraza nyamatati ariko kubera byanyigisho n'ubundi twaba bariye zaja abashoboye kutwugurukira bakabivuga turabaha impanuro nabo bakaza ku murongo w'abandi kuko by'ukuri izi nyigisho zaradukuye hariya twari twaranyegeye turashika ahabona ku buryo dushobora kuyaga n'abandi bakenyezi twisanzuye kuri ibi by'imigambi yo kwiteza imbere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Valentin Minani. Muraho. Hello Valentin, muratwumva?
Ndakumva Frederic.
Muri hehe ga Valentin?
Ndakubona mukize. Ndakubona batumire muri kumwe ngaho.
Mirebe neza?
Hama. Nagi gushima kwigitanye na fide ko ngaho. Kubera ko nungurije ibyinjira bakoze ni yatanga. Ni byiza cyane. Hama nagira ndababaje none ko akorera mu Burundi. Ngo arakorera mu ntara z'igihugu cy'u Burundi. Kuko nkaho mirebe gushyira hamwe nagi ndahabona. Kandi ibyinjira bibyo ko bishyikira abakenyezi bose. Yaba ni mu byaro hose bagafikayo. Kuko inyigisho nyine ziragirira akamaro abantu.
Ego mereka bafasane turi kumwe bakwishyure madame Virginie Manirambona mwigeze kuvuga ukuntu musangira ubumenyi mwaronse mwarahuye n'abandi bafasane n'abakobwa umushyika nawe Valentin Minani ashaka kumenya niba mushika mu gihugu hagati
twebwe musanzwe inyigisho twaronse twazironse mu ntara ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura vraiment ndaseruke uko bikwiye umujyaho aho mperereye muri zone Rukaramu komine Mukimbiki inyigisho nashoboye kudusangiza n'abo bashimiki ndetse tubwira n'iryo koperative aguruka dukore duhuriramo twese abo muri Mukimbiki yose inyigisho nashoboye kuzitanga nk'uko nazihawe.
Madame Jeannie Janvier Uwimana muri Imuyinga musangira gute ivyiyumviro n'ubwenge mwarahuye n'abandi bafasoni n'abakenyezi muraja mu ntara zitandukanye?
Ngireho nk'uko mwabivuze byo ndi uwo mu ntara ya Muyinga komine Gasogwe na jizo nyigisho nazironkeye mu ntara ya Muyinga muri komine Gasogwe rero muri iyo komine niho turonkera izo nyigisho hanyuma tukaca tushwara ku mitumba kubera iryo shyirahamwe riba rizwi hanyuma tukagenda nk'imboneza abaserukira abandi tukigishanya duhereye mu mashyirahamwe ya gwacu mu ishyirahamwe ry'iwacu hanyuma tukaja kwigisha no mu yandi mashyirahamwe kugira inyigisho zigume zikwiragira zisasagara hose muri
ile turimo. Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Aselma. Muraho, murakomeye.
Alo,
yalo, muratwumva?
Ewa, turawumva. Mwiriwe amahoro.
Mwiriwe neza. Muri hehe?
Turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bitwa Lubumbashi.
Lubumbashi ni byiza cyane rwose, murumva neza iradiyo Ijwi ry'Amerika i Lubumbashi.
Asha, turayumva neza, tikurakirana ijana ku ijana. Asha, joro n'umurango tuba turi kumwe ku murongo.
Ndumva n'umurongo wawe utomoye neza cyane, umeze neza cyane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ego, nje kibazo mfite n'icyumviro gye nagomba gushikiriza ni ku byerekeye iryo shyirahamwe rigejeje abakenyezi, iterambere ry'abakenyezi, ubwigenge bwabo. Ariko icyo gye nagomba kubaza, uko bavuga ngo ishyirahamwe ubwigenge bw'abakenyezi, ariko uravye mu gihugu cyacu cy'u Burundi abakenyezi babanka babakize nta bwigenge kenshi bafite, urabye mu miryango ukuntu babayeho ntibabayeho neza. Iyo twagomba kumenya iryo shyirahamwe kweri abikurikirana neza nk'uko babivuga, icyo cyumviro cyane nagomba gushyikiriza.
Murakoze. Reka tuje kwa madame Virginie Manirambona icyumviro cha asera mu kivuga kwiki ubwigenge murabona ko buriho buri ko buraza buhoro buhoro aho mutuye naho nahandi hose mu zindi ntara
Jewe kwa mwa kivuga ubwigenge bw'abakenyezi muri iki gihe turimo aho dutanguye kurohereza inyigisho ubwigenge buratanguye kuza kuko inyigisho ryanazihawe kuva 2019 kuva icyo gihe twagiye turigisha mu makomine mu mazone agize komine yacu ya Mutsinguzi twagiye dutanga kugira ngo ubwigenge bw'umukenyezi n'umwigeme bushobore kuba bunini kandi bushobore kuba hejuru ntabwo tushobora kurengera abagabo ariko twarigishije ko ubwigenge bw'umukenyezi bushobora kubaho bakamenya yuko umwigeme umukenyezi angana cyo kimwe n'umwana w'umuhungu rero ubwigenge buratanguye kuboneka ntabwo tukiri mu ya myaka ya kera umukenyezi wasanga wambwira ngo wewe butahuja ngo guma ngaha urere abana uyaha ubu abakenyezi baragenda mu masosiyasiyo baragenda gukora ubuzi bwabo ariko kare nta mukenyezi yashobora kujya mu bikorwa ubwigenge burahari buko buraza
ikari cyo kibazo cha tugihe je ni janvire w'Imana imuyinga byifashe gute
aho bigaragarira yuko ubwo bwigenge ubu bwatanguye kuboneka ni ukuvuga biva muri wa mwumvikano wo mu rugo umugore n'umugabo aho bigaragarira yuko umukenyezi nawe ubu ashoboye ni uku kuntu dusanga hari abakenyezi barongoye imitumba ndetse tugasanga hariho n'abakenyezi barongoye imigambwe bava nyene muri ya mashyirahamwe bari muri ya mashyirahamwe byumvikana ko byanyigisho birafite ibindi byifasha ego si mu ngo zose dusanga byaramaze gukunda kuko hari haho abashingantahe bataremerera abagabo bataremerera abakenyezi babo ko boja muri ibyo byukwitoza ngo barongore imigambwe ko bokwitoza ngo barongore amakomine cyangwa baba bakuru mu mashyirahamwe ariko ubu biriko biraza bamwe birakunda abandi dukomeza za nyigisho nka twebwe twese na juganje kwitoza ndumva ndabihamagariwe ndumva ari ntuza rw'urenganzira bw'iwanje egome
ego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Hakizimana muraho murakomeye
turakomeye nitwa Efron Hakizimana ndi mu Rwanda Nyanza mu murenge wa Busoro
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ni byo mbi none ndi kumva nabigene nabagina
n'abafasadi
ubwa fashion n'icyone n'ubwite
ye mu kinyarwanda tuvuga ko abagore aba tigarugore
yego none ubwo bwigenge bwaba aho mu Burundi bwaba busa na bwa no mu Rwanda abagore bahawe uburinganire ngongera nk'abagute ese baba baraguye mbibi muri cyo gikorwa cyabo akagera mu bihugu baturanye nko mu Rwanda cyangwa muri Tanzania cyangwa Uganda n'ibindi bihugu
murakoze Hakizimana ibibazo bibiri reka tubihe abafasi nitwa tibi madame Virginie Manirambona mwamaze kugereranya ubwigenge bafasi mu Burundi n'abandi bihugu duhana imbibi Tanzania u Rwanda Kongo n'ibindi
Jenny baza ko ubwigenge inyigisho tumaze guhabwa turacyazitanga mu gihugu cyacu ariko nk'uko bisanzwe ishyirahamwe riri au niveau international nibaza ko no mu bindi bihugu iryo shyirahamwe ryaririho ariko twebwe mu nyigisho twahawe ntabwo turaronka ubushobozi bwo kujya kwigisha abandi bo mu bindi bihugu twe turacyari abahanye n'iki gihugu cyacu
reka na madame Jeanine Janvier Uwimana nawe nyine yishyuye icyo kibazo cyabaje n'umuntu wa nyiradiyo
Ego me na tukunyigisho tumaze kunka kubiri bibijanye n'ubwigenge cyane n'ibyo guharanira uburenganzira bwacu cyane cyane turacyari ko turigishwa twigisha kandi duhiriwe duhishije Ajape Afrikene ikorera hehe ifatanije na Onifame rumva yuko dushobora kugira amahirwe natwe tukagera kure mbere bakanaduhuza n'abandi bakenyezi mu bindi bihugu kugira natwe dukomeze kwagura karere no kugwiza inyigisho.
Muri kumwe n'abandanya kumiza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiwe neza
na Bukristo
Desire Matumba. Desire Matumba
ego
guma kuri telefone ya mtu bwire murafite ikibazo murafite cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku nyigisho zihabwa abakenyezi n'abakobwa mu Burundi kugira ngo bitangurire ibikorwa byo kugwiza itunga ikabamenye n'uburenganzira bwabo tugakuri jambo ikibazo cy'imbiro
generali se ikibazo kwa batumirwa mwadutumiriye
yego
ikibazo cyari gishingiye kubabaza ko mbega uwo mugamba w'inkuba ararangurira hano cyane cyane nisunze hano ku Burundi bwacu niko umugambi ari nko bararangura babona uko ibyo bashaka gushika ko babishika ko nyine
murakoze Desire
bari nko barabihimiza abanyakigu babona bakitabira nkuko baba bikeneye
murakoze Desire reka madame Virginie Maniambona na guhinyishu abo mushikiriza ibyo byimbiro bishasha babyakira gute uyu mugambi uriko urakora urashaka kwihangira wishinze
cyane gose umugambi uri kurashaka kwihangira twihaye ko ihangira twihaye twihaye ihangira yuko umukenyezi wese cyangwa umwigeme ashobora kujya mu makoperative akajya mu makoperative agakorana hamwe n'abandi iyo niyo hangira twihaye yuko umukenyezi wese mu Burundi ategeza gukorana hamwe n'abandi kujya mu makoperative kujya mu mashyirahamwe yo
ego me madame Jean-Pierre Uwimana murabona ko inyigisho muronka muzitanga abo muzihaye bakazumva ikaba kanazishira mu ngiro
ego me izi nyigisho dutanga zira turashika kwihangiro turabona ko turiko turashika kwihangiro nk'ubu kuri ibi byo kuja mu mashyirahamwe abakenyezi baravyijuse cyane muri ibi byo kwitegekaniriza imigambi ni ukuvuga hari imigambi ya bose mu mashyirahamwe tukabona ko twese tuyumvikana ko tukabona ko twese turi ku kivi ibyo bikwereka yuko ihangiro twifuza gushikako ririko turiko turarishobora kurishikako ikindi nacyo turabye kuri uko kuntu tubasaba kwiteza imbere muri bayicishije muri ayo mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana turabona yuko hari abakenyezi ugenda kuraba bakakubarira kibujya muri bino byo kuziganya no kuguranana iyi muri manda niwo naguze mbere ugasanga wanditswe ku mugabo wiwe kubera twa dufaranga yagiye ariziganiriza buke buke inyuma y'umwaka ugasanga araronse n'udufaranga ashobora ku guramwo nk'igitungwa rero turabona by'ukuri ko ihangiro zifuza gushikako tuzorishikako
ni byiza cyane rwose reka duhe ijambo umuntu wanyu radio hejuru y'Amerika umusaza muraho umusaza muratwumva hari induru aho muri umusaza muraho numva umusaza atariko arafata telefone reka tugaruke kwa madame Jeanine Janvier Uwimana nawe nyine atubwire ukuntu abona inyigisho atanga inyigisho yaba yahawe agasangira na bagenzi we ukuntu bazishyira mu ngiro hari nk'ibintu mubona byoba bigaragara byerekana ko inyigisho mubaha bazishyira mu ngiro
ikitwereka yuko inyigisho duhabwa bashyira mu ngiro nuko nkaho tuba twaragiye gutatura amatati dusanga barihanuye tugasanga basigaye basenyera ku mugozi umwe kandi imbere byaranka ko bahuza ikanka ko bahuza ugasanga nk'umugabo n'umugore basigaye bakorera hamwe banama rimwe ibyo biratwereka yuko igihokorwa twihaye kiriko kiratera imbere ibindi navyo kubirinda bijanye n'ugu na ya mari n'ubundi kuko gukubitwa turasanga nkaho duherereye nk'abigeze nk'abatwituye kubera nk'umugabo akunda kumushwanira akunda kumukubita tugasanga twatanuye bigahera mbere hamwe bikanahera burundu turabona rero yuko by'ukuri ibikorwa turiko umurimo turiko uri kuraranguka
ni ziza cyane rwose reka duhe ijambo kandi musaza nibaza ko ubu atwumva musaza muri aho
turaho neza kandi turi amahoro network ariro zazi ziko zibaye ibibazo
ni ziza cyane rwose reka mutube ku ijambo rero ikibazo kimbuye
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige ariko mbere na mbere ngashimira nk'umutumirwa ngashimira nk'itangazamakuru kuma mwamuhaye umwanya mukaduha umwanya twagiye uhare mu kiganiro nuko bashimira rwose ariko se urabona ko mu Rwanda umugore mu nzego zifata ibyemezo umugore rwose hose barahari bafata mu nzego zifata ibyemezo ya mu bayobozi ya n'umuneko nshinga amategeko cyangwa se mu nzego zo hasi zibanze usanga abagore biganje kandi tukaba dufite ikibazo cyangwa umugore muri ibihe kwitinya k'umugore niwe usanga ajye kasigaye ikibazo cyane gikomeye cyane nkabaza b'umutumirwa arabona hakorwa iki kugira ngo umutegarugo cyangwa se umukenyezi yitinyuke mu kazi ka misozi cyangwa yitinyuke nko mu bindi bikorwa nko mu mishinga imubyara inyungu arabona hakorwa iki kugira ngo yitinyuke kuko usanga nubwo basize bahawe ubushobozi cyangwa se bahawe n'imbaraga ariko ugasanga hari abakitinya njyewe nibonera ubwanjye arabona hakorwa iki kugira ngo yitinyuke
murakoze umusaza ku bibazo mushikirije reka duhe ijambo madame Virginie Manirambona muhisha
aje ikintu nomubwira umukenyezi kugira ngo atinyuke kuja muri ayo mabanga nuko aba abona yu akwiye kubona yuko kwama muhira atariko kazoza kiwe ahubwo kuja hamwe n'abandi bagakorana ibikorwa by'iterambere aricyo kintu cy'ingirakamaro cyane gusumba ikindi ni uko mu mabanga baba bahawe bo bakwiye guhagarara nyine nk'abagabo simvuze ba bagabo nyine bo mu ngo zabo ariko baba bagabo n'ayo mabanga baba bajejwe ubwo babugahera turakwiye kumva yuko umukenyezi atari wo kuguma muhira turakwiye kumva yuko umukenyezi atari wo kwama mu gikoni ari aba bana afungurira umufasha wiwe twumve yuko natwe abakenyezi dushoboye abakenyezi b'iki gihe barashoboye nuko twokuraho ubwoba tukabona yuko ibintu byose dushobora kubikora nk'ibyo abafasha bakora natwe tugashobora kubikora
madame Jeannie Janvier Uwimana namwe mugira icyo muvuze ku makenga y'umushinganahe umusaza
umushinganahe arafite amakenga y'ukuntu abakenyezi bagira ubwoba ubu muri ibi bihe tugezemwo kubera za nyigisho nyene biratwugurura umukenyezi akamuhira agatangura bukire buke muri bya bindi nyene by'ukuba hamwe n'abandi bako umukenyezi ashoboye kuvuga mbere umukenyezi ntiyitaba nk'iminsi mikuru iyiba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'intara ku rwego rw'ikomine ku rwego rw'izone umukenyezi yaguma muhira yumvira ati ikizima umugabo yagiye akabyumva rero iyo umukenyezi ashoboye nawe kuva mu rugo agashyika hanze akumviriza agasanga umukenyezi mugenzi we ariko arafata ingingo muri ibi na biriya umukenyezi yaserutse mu bushikiranganji runaka agashobora kuvuga nawe muri warumva ko ashoboye muri we habyutsemo
kwa kuntu yoshobora kubana nabandi akavuga gaserurikiri ku mutima nukuvuga agumye hariya mu gihugu akaguma mu rugi wo ngo ari karatunganya ibyo mu rugo ntazomenya kubana nabandi ntazoshobora no kwitoza hageze ko yitoza rero duhimiriza yuko abakenyezi bava mu kigo bakegera muri ayo mashyirahamwe mu minsi mikuru bakagenda nabo bakabona ko bashoboye mbere tukaca tunabahamagarira kuza baritoza kwitoza kugira baronke aho bavugira
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza hirya byo hijwi rya Amerika turi kumwe na Nitanga Simon muraho
naho neza
yego muri hega Simon
ndi mu Rwanda nanjye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ariko hari ikibazo ngiye nkunda kugira ko ku bijyanye n'izi gahunda cyangwa n'iyi kampeyini yo kuba wenda sinzi nimba nazita kampeyini wenda ubu bukangurambaga bwo kuvuga ngo mudamu zamuka urashoboye abafasoni barashoboye numva hari igikwiye guhinduka kuko igihe turimo ubu ngubu bigisha aho bigeze ntekereza ko abantu bose bamaze gusa n'abahindura imyumvire aho ntekereza ko nibura hakabayeho ikintu cyo guteruza hamwe ntibakomeze guterura ku ruhande rumwe kuko usanga imiryango myinshi ijyaho n'ubufasha bwinshi bujyaho cyangwa n'uburyo bwinshi bujyaho usanga bireba ku ruhande rumwe ukareba ku ruhande rw'umukobwa rw'igitsina gore cyane kuko ngubu wenda hari ukuntu bagize igihe cyo kuba bari inyuma cyane ariko nkibaza mu gihe byakomeza gutya nimba hari igihe bagize barasigajwe inyuma cyane ubu bakaba barabihagurukiye none nibikomeza gutya bari gukorera ubukangurambaga ku bakobwa gusa cyangwa ku gitsina gore gusa mbega ntabwo mubona ko bishobora kuzagera wenda mu myaka 50 iri imbere nanone hongiye kubaho icyo nakwitanga imbalance y'ibi bintu kuko ushobora kuzasanga bigeze aho nanone bongera bagakora indi kampeyini zivuga ngo muhungu nawe urashoboye kuko biragaragara ko abahungu batari kwitabwaho kuki nk'iyo miryango ishingwa iterurire hamwe yigishe guhera hasi yigishe urubyiruko yigishe mu miryango abana bakure bareshya bakure bose bumva ko inshingano zabo zingana aho kugira ngo utangire gukurikira umwana muto bakubwire ngo umukobwa urashoboye kandi mwese muhari kuki badaterurira hamwe ngo bajyanirane kuko aho ibintu bigeze ku ngubu ntekereza ko ku bijyanye n'abapfasoni nabo bari bamaze kuzamuka ku rwego nabo bakivugira ntabwo numva rero ko haba hagikoreshwa izo hashtag z'uko urashoboye mu mukobwa kandi hari n'abahungu ntekereza ko bizamukiye hamwe byazafasha n'ubutaka iri imbere kujya noneho bigenda n'abidasiganye kuko nabigenze gusa byajya bisigana n'ubundi
amazina mufite reka tuyashikize abapfasoni nk'uko namwe mwabivugiye abapfasoni n'abakenyezi hariho uburenganzira umwe umwe batari bafise ari byo byoba bisigura uyo murindi uhari mu kubakangurira ariko reka madame Jeri Janviere Uwimana agira icyo avuze kuri ayo makenga mufise murabona ko ubu hageze ko iryo sekeza ryokorerwa bose ibitsina byose ibitsina gabo n'ibitsina gore canke hatakenewe ko haba umwanya wo kubandanya iryo sekeza
nanya urashakenewe cyane wo kugira dukangurire n'ubundi abakenyezi kubera ubwa mbere abagabo bari batanze ubwo burenganzira babufise kandi ntibabwatswe n'ubu baracabufise ku ruhara ruri hejuru rwihariye kandi rero turanashimira Ajapa Afrikel kuko muri izi nyigisho ntisiga abagabo inyuma ubu hariho inyigisho yari yaratunganirije abagabo ukwabo kugira nabo babigishe kuri ibi bijyanye uruhara rw'umukenyezi mu iterambere cyangwa uruhara rw'umwigeme mu bijyanye n'iterambere rero nta si uko byoba bizoboneka nabi mu nyuma ngo umuhungu nawe niyakura bazoca asanga
umengo mukobwa niwe bashize imbere cyane. Oya, ni kubera umukenyezi hari urugero yabayeho ibihe yabayemo ari hasi cyane, ari uwo mu kigo, ari umunyakigo. Mbere hariho n'imigani yabivuga ngo umugore ngo umugore n'akarago kabaraye, umukobwa n'akarago kabaraye. Ariko iyo migani ubu turiko turayirengera, murazi ko bavuga ngo nta nkoko kazibika isake ihari, ariko ubu turiko turabirengera. Nicyo gituma ntagira amakenga ngo tuzohava dusanga habaye mu gucanisha mwe abana abahungu n'abakobwa. Oya,
yego, madame Virginie Manirambona, namwe mugitse muvuze ku makenga ya Simon Mutanga.
Je novuga ko ntagira amakenga kubera ko yibuke ko hari imyaka umukenyezi cyangwa umwigeme yabaye hasi cyane, ari wa mukenyezi byaba indi nyene bamubwira ati guma ngaho uraba abana nta kintu jako. N'umukenyezi kera ngo ntiyiga, je niko nakuze ndabyumva, umwana w'umwigeme ntiyajya ku ishuri. Urumva imyaka turimwo niyo gukangurira ko umukenyezi yoja mu bandi agakora akitoza muri politiki abakenyezi bakajamo. Ntagira amakenga, ntagire umutima uhagaze ngo mu myaka izoza ngo hazobaho ngo ubusumba, nta busumbasumbane buzohaba. Abagabo bazokwama bari hejuru. Umukenyezi dushaka wa mukenyezi yumve yuko atari wo mu kigo, yumve ko atari wo kwama muhira, yumve ko akwiye kuja muri politiki. Umukenyezi akwiye kuja mu masosiyasi agafata ijambo akarongora abandi. Ni nk'uko umugenzi wanjye yabivuze, kujya bamye bavuga ngo nta nkoko kazi yobika isake ihari. Iyo migani niyo dushaka gukuraho, twumve ko natwe abakenyezi dushobora kuja kurongora abandi, kurongora igihugu, tugafata ijambo mu gihugu. Rero uwo mushingantahe ntagire amakenga, ntagire intuze, kuko hari imyaka abakenyezi twari hasi cyane.
Ndabona kanya kariko katujana mu gusoze, anashaka ndabasema madame Jeanine Janvier Wimana mu telakamu abafasi n'abakenyezi eka n'abagabo mu kanya gatoya cyane, umunota umwe.
Ndahamagariye abakenyezi yuko batokwikumira bokwama baje abandi bari bakumva imigambi igihugu kigeze ko, imigambi bagenzi babo bageze ko. Tugahamagarira yuko abagabo babo batobabera intambamyi boba hako kanya, nabo bicicirwa bagomba kwitoza mu mugambwe gutwa muri politike, mu gutwara igihugu, mu gutwara amashyirahamwe, ko batobabera intambamyi, na cyane cyane ko tubona ko umukenyezi ashoboye. Nkabashimiye kandi na Ajape Burundi eno Ajape African kukunkurikira twitwararika, natwe tukaba twemeye kuguma ku kivi. Murakoze
madame Jeanine Janvier Wimana, namwe mu gusozera mwihweje inyigisho mwaronse akamu mutera abafasoni abakenyezi eka n'abagabo naka umunota umwe. Madame Jeanine Janvier, mwatwumva?
Egome, nari nteze kugira nti twebwe abakenyezi turashima intambwe tugeze ko, kandi tugahamagarira bagenzi bacu ko boja muri iyi migambi yo kwiteza imbere, bakagenda kwitoza mu mugambwe, mu ntwaro. Hanyuma abashingantahe babo ntibababere babo bacu ntibatubere intambamyi, kuko natwe dushoboye. Murakoze
madame Janvier Wimana, Jeanine Janvier Wimana, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire ni Radio Ijwi y'Amerika. Ndashimiye kandi na madame Virginie Manirambona, ndabashimiye mwese ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi y'Amerika kuri ibibazo nkora mutima, eka cyane cyane ku nyigisho muronka mu gaheza mu kazi sangira nabandi bafasoni aho muri hose turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye nababegeranije ikiganiro tukadushimiye kandi n'abanywanyi bose radio ijwi rya Amerika bakirakanya bakadutera kamo bagashikiriza ivyumviro n'ibibazo turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza.